Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi na makuru. Nkuko mubizi muradukurikira kuri internet ku rubuga wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com na huko mara radio turi kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 95 2 mu Burundi. Mu Burundi batavuga rumwe kwitora ry'itegeko nshinga rivuguruye.
Twashatse rero ko abanyagihugu amakungu bumva neza ko ibibwirizwa nshingiro bariko baragomba guhindura igiye kugatera ingorane nyinshi mu gihugu.
Uyu ni Leonce ngenda ku mana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu arasobanura icyatumye we hamwe n'abandi batavuga rumwe na leta batera igikumu ku rwandiko rusaba ko kamarampaka yibwirizwa shingiro ihagarikwa.
N'umukino wa politiki bariko barakina kuko abo nyene bari ku rwandiko baramaze no kwiyandikisha muri seni kugira ngo baze bitabe igitora ryo kwigereza rya 2018.
Na huyu ni Terence Ntahiraja umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro ya hagati mu Burundi aravuga rero kuri ya rwandiko nta gaciro rufite. Duhera ariko kuri urwandiko rwa Human Rights Watch, uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ku mabi ariho akorwa mu Burundi muri iki gihe igihugu cyemirije itora rya referendum. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Ubwo rwandiko rwasohowe n'intara makuru y'Abanyamerika Associated Press ivuga ko ishyiramo mpuzamakungu ya nayo nagateka kazi na muntu Human Rights Watch yavuze ko mu Burundi inzego zijejwe umutekano na bamwe mu bari mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bamaze igihe bakubita canke bica abakekwa kuba bagwanya itorwa ry'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Bavuga ko ari mu gihe iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rizoha uburenganzira umukuru w'igihugu kubandanya tegeka. Bakavuga kandi ko mu Burundi abandanye kwibonekeza ukudahana ku bategetsi n'ababashigikiye. Iryo shirahamwe rifite icyicaro mu gisagara cya New York muri Amerika rivuga ko rifite amakuru havuga ko abantu 19 bakubaguwe kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 bose bigakekwa ko byari mu ntumbero yo kuremera abantu ngo batore ego muri iryo tora rizoba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Iryo shirahamwe rivuga kandi ko inzego z'umutekano hamwe n'umugwi w'ugwaruka w'umugambwe uri ku butegetsi w'imbonera kure uvugwa kuba ukora amabi menshi umaze gutoteza abantu ku nyungu z'umukuru w'igihugu. Bavuga ko hari umuntu yakubiswe gushikaho yitaba Imana, ahandi bakavuga ko uwundi muntu ashobora kuba yarakubiswe nawe nyene gushika naho yitaba Imana bivuye kuri uko gukubitwa. Ibyo nibyo iryo tangazo ryasohowe na Human Rights Watch rivuga muri make.
Urakoze Oriana.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara ni radio ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi irarahira ikirenga ko nta biganiro biyihuza nabo batavuga rumwe izajyamo mbere y'amatora y'ibwirizwa shingiro. Ni mu gihe hari amakuru avuga ko hashobora kuba ikindi gice cy'ibiganiro mu mpera z'uku kwezi kwa kane hagati ya leta rero y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo. Ibiro by'umuhuza muri Tanzania President Benjamin Mkapa ntacyo biratangaza ku mugaragaro, ariko imigambwe itandukanye y'u Burundi yemeye ko yari yamaze kubwirwa iyo sango. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claveri, niyo nkuru ararusha.
Imigambi tabwarimwe na leta iri mu gihugu yemeye ko yari yamaze kumenya isango ryaho ikindi gice cy'ibiganiro kizobera. Umwe muri bo yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyo sango kuri bo ahubwo yari yatevye. Bemeza ko bari bamaze no kumenya ko ibiganiro bitazobera Arusha ahubwo bizobera Entebbe mu gihugu cy'Uganda, atagihindutse kuva ku itariki 25 z'uku kwezi kwa kane. Icyo bikoze bavuga ko atabutumire bari bwaronke. Iyo sango yemejwe kandi n'umwe mu banywanyi bakomeye b'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD akunze kwitaba ibyo biganiro. Yavuze ko icyari gisigaye ari kuronka ubutumire. Ku kibazo cy'uko bazokwitaba yamenyesheje ko ingingo nk'iyo ikunze gufatwa ku munota wa nyuma. N'iyindi migambwe icyo ndetse n'uwo mugambo uri ku butegetsi yemereye Ijwi rya Amerika ko iyo sango bari barayibwiwe n'ibiro by'umuhuza. Ubutwari umwe muri iyo migambwe yavuze ariko ko bamaze kumvikana n'umugambo uri ku butegetsi kutazokwitaba ibyo biganiro imbere y'amatora y'ibwirizwa shingiro. N'urunanise na rede rutavuga rumwe na leta nagwe nyene wemeye ko ayo makuru yamaze kubashikira. Yamara utwara ubwo runani Dr. Jaminani yamenyesheje ko ataco barashima kubivuga ko n'amashyirahamwe yigenga akunze kwita ibyo biganiro yavyemeje. Abo bobo mbere bari bafise amakuru ko ubu habwirizwa kuba hariko haraba imibonano yabo vyega mu ntumbero yo gutegura neza ibyo biganiro bishobora kuba ari sango ya nyuma. Leta y'u Burundi nayo nyene yagize ico ibivuga ko mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika i Bujumbura, Terence Nairaja yaserukiye leta mu biganiro biheruka Arusha yahakanye ko atabindi biganiro leta ishobora kwitaba imbere y'urubanza rukomeye iriko gitegurira werekeye amatora y'ibwirizo bashingiro.
Ngiye nabwire nta biganiro na bimwe bishoboka leta yojamwo byabijobera ha a naho muza kuvuga ati ngo banze Bujumbura cyangwa aje hanze imbere y'uko turi bizwa shingiro. Ikiraga bishyaramaze gusohoka nyine ishobora yamaze gusohora itegeko rivuga itariki. Ubu bucasohora itegeko rivuga cyane ko twiyamamaza cyane cy'umwe nini no kuvuga nta kindi gishoboka. Naho bavuga ati ngi Bujumbura ndabivuze ngaha mbere yanyu nta rabimwe bikunda gushika ubwo rubanza turi ku kiranga minsi dufise gikomeye kandi bukamuzi yuko n'inyuma y'iryo tora ry'ibizwa shingiro dufise urubanza rudasanzwe aho ibihugu byinshi byo gushyira hamwe komeza bizaba biri ngaha Bujumbura n'abakuru batari bake twitegurira rizoba rihari kuva ku kigeza rya mbere roheshi gushika kugera cumi. Aho nibaza yuko by'ukuri dufise programa y'ibikorwa muri icyo kiringo nibaza ko ari gusamaza abarundi. Nagira ngo nshi yuko abantu benshi bafashe na kaka mukaga mu gutembagaza ubutegetsi bafatikanye na wa mugwa wasanzwe bavuga ngo urugamba rw'ugara ibizwa shingiro bararemera umuhuza ngo arabe ukuntu yogira ibiganiro umuntu mbere yo guhagarika yivu yanyu ibizwa shingiro ihibambe.
Nairaja yemeza ko n'abanyepolitiki ubwabo babyisabiye ko atakindi gikorwa corangurwa imbere y'itogwa ry'ibwirizo wa shingiro.
Bayicaye imigambo yose aba bose utari ikajya arigwasha na leo se nyene babwiye yuko basabye leta n'umuhuza yuko batosubira kuzana ibindi namanama ibindi byose bya politiki gushika kugeza cya 17 rusamo. Ikice kitajyanye n'uko tugera mu iryo tora ry'ibyo shingiro kibaza guhagarara gushika turishyitseko none ko abanyapolitiki bazivugiye bakabisinyira hajya a kandi nimba hasa imushanga yari batabisinyiye ni muri demokarasi.
Ku munsi wa mbere w'indwi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamenye ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yari yaneguye iyo ngingo ya leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro. Ayo mashyirahamwe yashyize ahabona itangazo rivuga ko atewe umutima uhagaze n'iyo nyifato isubiza inyuma utwigoro tw'akarere two kugarukana amahoro mu Burundi. Ayo mashyirahamwe yahamagariye leta kwisubira ko maze yitaba isango ryotumwa ko n'umuhuza. Kuri uyu wa kabiri iryo tangazo ryari ryahanaguwe rirakugwa ku rubuga ngurukana bumenyi rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Umudiplomate ari Arusha akurikirana hafi ibibazo by'akarere avuga ko ayo mashyirahamwe yo bari mu mibonano na leta y'u Burundi kugira ngo haboneke umuti watuma ibiganiro bisubira kubandanya bibaye ngombwa bigasozegwa. gushika ubu ibiro byo muhoza na nakimwe biravuga ku byerekeye itarike cyangwa ikibanza byo biganiro byo beramwo ico bikoze mu kwezi guheze ibyo biro byo wahoza atwara igihugu ca Tanzania Benjamin Mkapa byari byakiriye intumwa ya ONU ku kibazo cy'u Burundi Michel Kafando atwara igihugu ca Burkina Faso ico gihe ibiro byo muhoza byatangaje ko umubonano wacimikiye ku ngingo zofatwa kugira ngo ibiganiro bihuza Abarundi bisubire gutumwa ko vuba Pierre Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika icyegera cy'umugambwe Sahwanya Frodebu Leonce Ngendakumana na bamwe mu banyapolitiki bigenga bandikiye amakungu bayasaba kugondoza leta y'u Burundi guhagarika kamarampaka y'ibwirizwa shingiro bavuga ko iri bwirizwa shingiro rishyashya rije guhamba amasezerano ya Arusha ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi burabyiyamiriza ni inkuru ya Evariste Nzikobanya
Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu ari mu bateye igikumo kuri urwo rwandiko rwo kwigenekerezo rya 11 kuno kwezi kwa kane yabwijwe rya Amerika igituma barandikiye amakungu urwo rwandiko
urwandiko twari dushikirije amakungu dufise intumbero yo kumvisha Abarundi yo kumvisha akarere yo kumvisha amakungu na cyane cyane abadufashije kuronga amasezerano y'i Arusha ko dufise amakenga dukwiye gusubira mu ngorane twadusanzwe tukabona hamwe zo kongerekana turabinyira abantu bapfuye ku mwaka 2015 tukarangira abantu birirwa banyuruzwa tukarabinge n'abantu baheze mu buhungiro tukarabinge n'itunga ry'igihugu ryifashe none mbere n'ibyiyongera ko twebwe abarundi tuzobita twashatse rero ko abanyagihugu amakungu bumva neza ko iri byirizwa nshingiro bariko baragomba guhindura igiye kuzotera ingorane nyinshi mu gihugu icya kabiri ni kwerekana neza ko iryo bwirizwa nshingiro ryatogwa nta masezerano yashobora kuvuga yantwaro ishimikiye ku migambi myinshi ntizosubira kuvuga
ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ndibwatevye kwiyamiriza ubwo rwandiko mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno wa kabiri uvugira ubwo bushikiranganje Terensio Ntayiraja yavuze ko ibiri muri urwo rwandiko atashingiro bifise
icambere basaba guhagarika uwo mugambi bibirizwa shingiro icya kabiri bavuga yuko iyo ntego iyo shingiro yemewe ngo yuko ivyerekeye amahoro n'umutekano ngo n'ivyerekeye kunywana kw'abarundi ngo biba bipfuye aba n'abantu batagomba kuri kumenyekana ko severe ikwiye ko ikwa cayo ngo yerekane ingene mu Burundi twagirana ibibazo abarundi bamwe bamwe kugira nimba twose abantu imbabazi tubirengere kuva ku Burundi bushasha ikindi bavuga yuko iyo bwizwa shingiro ishasha ngo urije guhamba Burundi ngo uri mu masezerano yarusha ikeneye mentanya nikinyoma cyambaye gusa bagashaka kuvuga ngo na cyane cyane kuvyerekeye inzego z'umutekano mukaba muzi yuko muri iyo ntego ivyerekeye Arusha bitakozwe ko nivyerekeye amakoromu y'amanama nshinga mateka yakozwe ko yarahinyanywe ntiyafuse igisirikare vyagumye kuri intaka zakime cyahinduwe nuko ari 1500 abahutu 1500 abatutsi muri vyabona amadiyo yanyu n'amateleviziyo
uwavugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko ibisabwa nabo bifuza ko umugambi w'amatora y'ibwirizwa shingiro uhagarara bidakunda asigura ko umugambi uri kukogwa mu bwigenge bw'u Burundi n'abarundi kandi kubandanya agatangazwa n'ingene abo basaba ibyo maze bariyandikishije ngo bazoje kwigisha ibyayo matora
n'umukino wa politiki bariko barakina kuko abo nyene bari sugo rwandiko baramaze no kwiyandikisha muri seni kugira ngo baze bitabe igitora ajya kwigerekeza rya 17 usama 2018 ahano bahakara rero honorable rwasagato na Leonce Ngendakumana Leonce yandikije mu gasaba na Frodebu kwigerekeza rya 2019 ntwara nte mu mwaka 2018 kuwo munsi nyene na honorable rwasagato yandikisha amizero y'abarundi kugira ngo azaje matora mugabo bagaca bitira imigambi itavuga muri leta
Leonce Ngendakumana asigura igituma izo mvugo zibiri we nabo bateranye igikumu kuri urwo rwandiko
ntibinyuranye na gato irahuye twebwe ku bwacu ngitwari twifuje ko ayo matora kamara mpaka yubaho twashaka mugabo urabona ko ari kwakoreshwa ingufu mwarabanyiringira abantu banditswe hakoreshwa ingufu rero tetemwa kuzogenda
ari umuvugizi akaba n'umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu asaba abarundi kudasamazwa n'ibiri muri urwo rwandiko ubwo narwo rwatewe ku gikumu na Leonce Ngendakumana ica abacu umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu ndetse akubwira ko ushaka ku ruhande rw'umushingamateka hagati rwasa asanzwe rwigenga hamwe na Evariste Ngayimpenda nawe nyine ari ku rutonde rw'abanyepolitike bigenga Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Ibihugu bimwe bya Afrika birirukanwa ibindi bigahagarikwa by'agateganyo muri AGOA niri yategeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryorohereza ibihugu bya Afrika kubirebana n'imisoro n'amahoro ku bicuruzwa ibi bihugu bya Afrika bigurisha muri Amerika. Ese ubundi harakamaro AGOA ifitiye koko ibihugu bya Afrika? Nibyo abatumirwa ba mugenzi wacu Fidele Niyongabo baganiriyeho mu kiganiro muri Isanga uyu munsi. Aba batumirwa ni Gamaliel Ndaruzaniye, yigeze kuba ambasaderi w'u Burundi muri Loni muri iki gihe aba mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Faustin Ndikumana umukuru w'ishyirahamwe PACEM ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bashyikire iterambere rirama. Ndikumana ari Bujumbura mu Burundi. Ambasaderi Gamaliel ni ugiye kudutangirira asobanura akamaro k'itegeko AGOA.
Igihe ryasinywa ngira ngo ryagomba korohereza Abanyafurika muri aka karere kuronka uburyo bwo gushora ibintu byabo muri Amerika. Ibyo nibaza ko ari ibintu n'ubu bikiriho n'ubu bihambaye, kuko sinibaza yuko dufise henshi dushorera ibintu byacu, kuko amahinguriro ataraba menshi, cyane cyane n'izo dufite nabyo nyine bikaba bitarashikira urugero rw'ubuhiganwa n'izindi magazini cyangwa izi abandi bashora ibintu. Birahambaye rero neza ko ryari ryiza ko Abanyafurika baronga uburyo bwo gushorera ibintu byabo muri Amerika. N'ubu rero ngiye rirakomeye, niko nibaza.
Namwe Faustin Ndikumana, mwitegereje itegeko rya AGOA kiheri maze inyungu ryashyiriweho kugira ibihugu bigenewe kurikuramwo byo mu karere ko muri Afurika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, mubona byifashe gute mwitegereje ku bwanyu?
Ubwa mbere hoho uwo mugambi kugiruje mu ndiro tanguye novuga mu kirundi novuga icyo no kwita icivugo slogan umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe yazanye, yavuga ati mu kugirana imigenderanire na Afrika tufata icivugo cyitwa trade no aid. Ati reka tureke kuba tuvuga iby'imfashanyo imfashanyo gusa, tuje mu byo kugiranira urudandazwa, kuko byari byagaragaye neza yuko no muri kahise ibihugu biza gutera imbere n'ibihugu bitegereza gukomeza urudandazwa bikaramye n'ibishorera ibintu hanze, amahinguriro akiyongera bikagerageza guperesa icyo twita kujya mu masoko mpuzamakungu. Kandi hari ibihugu byabishoboye, otara ibihugu byo muri Aziya byinshi byakoreye ku maexportation ku byo bishorera hanze muri ayo masoko nyine yo hanze, byatinda biraduga biragira ubutunzi bukomeye cyane. Ni ibintu rero byatanze isomo baravuga ati rero ibihugu bya Afurika nabyo nyine birafite ubutunzi kama birafise abahinga n'ibiki, nabyo nibimenyerere yuko byo bijya mu rudandazwa bigatera imbere. Hama Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga ati reka rero twegeje tubakuriraho amadora doduwani kugira ibidandazwa byanyu byinjire, ibitiriwe birariha amakori ku hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bice bice bitakompetitive bishyitse hariya, ni ukuvuga ni ukwagurira amasoko ibihugu bya Afurika. Nabyo rero bice bigenda kugira bikore byabe icyo byoshoriraho kugira bironke byiteze imbere. Urabona n'ibibazo by'amadovize muri Afurika mu bihugu byinshi biruzuye, naha mu Burundi ni nk'uko, kuko umva amadovize ugiye arongera mu byo ushorera hanze uca wa muri kuyarondera uteze amaboko uteze amashi. Hajya kugira ureke gutega amashi ni uko waguje amadovize wava mu byo ushorera hanze.
Tugaruke kuri ambasaderi Gamaliel, ariko umuntu yitegereze hari ibihugu biratandukanye mu buryo bifise naho ubutunzi bwabyo n'amahinguriro muri ibyo bihugu byo mu karere ko muri Afurika y'ubugaragwa bwa Sahara bimaze gushika ko hari ibihugu ubona ko birikuramo inyungu by'ukuri, hamwe n'ibihugu by'ibihangange bifite nk'ibitoro, ariko hakaba n'ibindi bihugu witegereje ubona nta kintu kinini bifise bishobora gushora ntacyo byunguka kiboneka muri iryo tegeko. Ni ikihe mubona cyokorwa kuri ibyo bihugu kugira nabyo bishobora gukuramo inyungu, kuko umuntu aravye muri ibyo bihugu ata byinshi bifise bishorera ku masoko yo muri Amerika? Amerika niyo ishorera ahubwo byinshi muri ibyo bihugu ntihakurira inyungu, aho kuba ibyo bihugu iryo tegeko ryari ritegekanirijwe ari byo bikuriyemo inyungu.
Murakoze. Icyo nibaza yuko ingero mufatiye ko sinibaza yuko abafise ibintu bike bogira ntacyo bitumariye ko tutanganya gushora n'abandi barashe byinshi. Iyo ngero siyo, kuko ufise bike agira hatanguriye, ataronsa hatanguriye rero ntashobora kubandanya. Musha ntahe yaje kuvuga yabibuze ushoye ibintu tugenegene canke sinkunda cyane iyo jambo lakizana akaronka amadovize akwiye makeyi ashobora kongereza akaronka yandi mu minsi iza. Utangura rero yohiganwa n'abari bamaze gutera imbere ahubwo yobakurikira. Sinibaza yuko hari akarenganya na gatoyi, ahubwo hari irembo ryuguruye kugira nabo bunguruze buhoro buhoro uko bashobora bashikira abo bandi n'ingoga kumbure. Ibihugu bidandaza bitoro ubu si uko ari byo bivize byonyine, nuko ari byo byatanguye kubidandaza kare. Kuko hari ibindi mu Afurika, muri Afurika mbere y'iwacu mu biyaga binini bitanguye kudandaza ibitoro cyangwa ibindi biva muri Afurika. Ibyerekeye tourism ingenzi, ibihugu by'iwacu bimwe bimwe byarateje imbere ingenzi, biratuma turonka amadovize akwiye, tukaronka n'ingene abanyamahanga baza kutugendera kuko imigendere yabaye myiza. Ubukene rero ntibwotuma butubuza kugira ngo ntacyo tuzokuramwo tudatanguye tutagejeje. Bakwiye kugeza rero tukaraba ibyo dufite zose bishoboka tugatangura kugira dufikire intambwe abandi bagezeko.
Nawe Postin, kuri iryo tegeko jana n'ibintu bisabwa na Amerika twabivuze nk'ivyerekeye gukingira agateka ka muntu, agateka k'abakozi, kugurura amasoko, gushiraho ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga n'ibindi bitari bike kugira ngo ivyo bihugu vyemeregwe. Mubona ivyo bisabwa birakenewe kugira ivyo bihugu vyemeregwe?
Ngo bisanzwe uwo mugambi wa Goa naho ubusaba yuko ibihugu vya Afrika bikomeza ivyo bishorera muri leta zumwe za Amerika, nagira ngo gatoyi ku kintu kimwe nuko nyene ubwa mbere bica byigaragaza ko ibihugu vya Afrika usanga bikunze guca bishora bimwe twita matière première produit de base, no kuvuga ibi bidandazwa umuntu abacukuye atarahingura n'ibitoro canke ibindi ibyo by'amazamazamamuye agaciro canke n'ibindi. Ikibazo rero afite ubigira nico gutangura kudandaza cyo twokwita les produits manufacturés, no kuvuga ibidandazwa byahinguwe nk'ibi nyene byo mu mashyira hamwe. Ariko rero umuntu wese agira hatangura nk'uko umushinga nahenda ruzani yabivuze, izo matière première ushobora kuzikora neza ukazijanayo hanyuma ukaruka ayo madovize akwiye niya gutuma rero bukebuke ugenda urashikira ibindi uburi kuraraba ingene uruha madovize amara gacira zarava mu nguvu zawe nawe rikanati joho maziki kwisi mbe kwisishobora kurati kiwanje burya niko biza. Hanyuma ibire navyo by'amasoko murazi yuko Afrika kandi ari ingindi ngwane dufite naha no muri Afrika, nuko habuze ikintu bita imitahe y'ukwemvisa. Umva bavuze bati rero kureka kw'abantu bwiza tugashira kunyiza imitahe imwe makoroherezwa, nuko ko nibyo birafasha kuko urabona ndaho turiko turacukura ibitoro, turacukura ibitoro bikava muri Afrika bija muri ibyo bihugu mugabo amasosiyete manini manini nabicukura, n'ubundi imitahe iva hariya ikaza muri Afrika. Nica tubazo cy'imitahe rero urumva kigwiza kuva mu nzira iyo Burundi buri ko buracukura ico bitaritererane imana hazi sosiyete n'ubundi yahari ikaza ino ni mitahi ibanza kuza nka bizo direct tranje bakifa ko ariko abikorera ngaha mbuga burumva tugize kuba twabuza ayo masoko turabuze n'imitahe yo kugira bwa butunzi kama bwacu tubukoresha imitahe capital finance na capital technique. Urumva n'icyo gituma je no vuga yuko ibihugu bya Afrika byotegeza guhindura gusindindo cyane cyane muri ibi by'intwari bereye n'ingene batunganye no kugira iyo mitahe yinjira. N'ubundi n'ibindi bihugu byo byagiye biratera imbere byo muri Aziya cyangwa za Shinu usanga imitahe iva hariya muri bashaka ikaza washaka bigasubira ika exporta cyangwa muri ibyo bihugu bijana hariya mugabo urumva icyo gihugu kirahezanye katorira akoyo. Kibaza yuko iyo migenderanire yo kumva ibihugu bya Afrika ko bitegeza gukora ni ukiteza imbere ugashorera ibintu hanze, niyo nzira yonyine ishobora gutuma ibi byo gutega amashyi bigenda biragabanuka ho bishobora kuva mu nzira.
Yego, tuza ku mirongo ya telefone dufite Leonidas uratwumva?
Kumva.
Yego, watubwira irindi zina naho amagaye uri?
Leonidas mama gaende mu Burundi.
Yego, ufite akabazo cyangwa intererano?
Intererano wagira n'ikibazo.
Yego.
Yego, mu ntererano bavuze igerekeye iyo shiramwe rya AGOA ni byiza kuba rifashanya n'ibihugu bya Afurika mu kwagura imihoro, kandi ni byiza no gufasha n'ibihugu bitaratera imbere ko usanga n'ubutunzi bw'ibihugu bimwe bimwe bitabasha kubusohora neza, ugasanga ibihugu bimaze gutera imbere byinjiza imitahe yabyo mu bihugu asanga ibiyegizomere ibirishwa amatakisi ibiyagizo n'amadohani kibazo nashaka kubaza uwa parcelle ko tuvise izi matiere promye zikagenda zitarahingurwa kandi iyo zigiye zitarahingurwa abenegihugu ntibaronka ubuzima bukwiye ariko iyo zigiye zimaze guhingurwa niho baronka ubuzima bukwiye ko ari bose ari benshi cyane niyihe ngingo bakurikirana mu bihugu baherereyemo kugira ngo umwenegihugu wese aronke
urakoze mumwishyure fasa
mu bisanzwe umuntu abanza guhera ku cyo twokwita ahantu igihugu kiba gifite icyo twokwita avantage comparative ni ukuvuga ahantu ufise ubuhinga na potentialite n'ubutunzi bukwiye gutuma hari akarusho ugenda ufise ugira ushoro icyo kintu hanze nko mu Burundi byari byagaragaye yuko buri umugambi wa Goa twari gukorera ku ikawa ubwambi ikawa murazi ko ari ikinyobwa gikundwa cyane ku isi kiri mu binyobwa bitatu bya mbere binyobwa kubona ha mu Burundi rero tukirima canke icayi tukaba twose ku develop nyine tugitegura neza imbere y'uko tuja kugurishwa hanze tukispecialize cyane muri iyo kawa ku buryo ka kanovera k'ikawa y'u Burundi tukaryohora hamwe umunyamerika ari muri Philadelphia umunyamerika ari New York yumvise ikawa y'u Burundi agenda abaza mu mari manta ati ikawa yakorewe he ikawa yakorewe he noneho rero wa munyagihugu wino nawo isoko rikagwira iyo kawa ikarimwa ikamuteza imbere ayo madovize ko azaza rero akagera dufasha kugenda twugurura imihora y'ugushora ibindi hanze mugabo turako n'ubuhinga bukwiye mugabo ahandi ho urabona nk'ibi iyo ari bihugu byihutira rimwe tugeze kuvuga ibi byo gushora ubutare hanze ugasanga byihutiye gusinyanira amasosiyete yo hanze bagasinyiranira amakoro bititeguye neza nta buhinga bwo gucukura ibyo bintu no kubanza kubiteka neza aha mu Burundi ugasanga nk'agahomo nk'ibyo duherwa kubona rero ibyo bita leterari biriko biracukurwa muri Bujumbura rirare ubiravye urabona ko umengo nta nyungu iboneka turiko turabibonamo ikubera n'ibyahingwe bigenda bikiri bivuvu bikaza gukorerwa hariya hanze ntitunamenye n'agaciro na kandida yashoboye kuboneka urumva rero ni kwa kwitegura kw'igihugu ukabanza ukamenya ati jewe nkomeye he nubanza gukorera he nkagira inguvu nyinshi nyuma ukanovera k'ikawa y'u Burundi karigeze kuvugwa ukabona ko kamwe kavuga tugakomeze rero hamwe ikawa y'u Burundi ibarurangiranwa makungu gahera gutyo ukagenda rero uraja no mu bindi buhoro buhoro umugabo uzi neza ati ntegereza kwerekana ko nshoboye kugira icyo ndandaza kindanga nanje mu makungu
ambassadeur Gamariel ivyo nibaza ko ari ikibazo gikomeye muri Afrika cyane cyane ku bihugu aho amahinguriro atarakomera kuri ivyo vyo kongereza agaciro ku bidandazwa bihinguwe imbere kubishorera kuri amasoko yo muri Amerika kugira ibihugu vyo muri Afrika bikuremo inyungu nyakuri iboneka mubona bizofata iki kugira amahinguriro iterambere ry'amahinguriro muri Afrika rishobore gushinga imizi aho gushora ibidandazwa bitarahingurwa bitera gahombo kubera bitabisa agaciro gakomeye nk'ibimaze guhingurwa niki ibihugu vyo muri Afrika vyogira kugira ngo bikomeze igisata cy'amahinguriro kugira bizokura inyungu iboneka mu itegeko n'umugambi ya Goa
ubwambere sinzi byinshi cyane mu byerekeye urudandazwa n'iterambere mugabo ikibazo singene bogira amahinguriro akomeye kugira abashoboye kuza ngaha nuko botangura kugira amahinguriro akomere buhoro buhoro uko batera imbere uko dutera imbere ntidushobora guhera ku mahinguriro ateye imbere akomeye tutahereye hasi aho tugeze aho turi icyo aya mategeko ya Amerika idufasha rero nuko ibyo bike dufise byo kwinjira iwabo badatanze taxe nyinshi kugira badufashe bitere imbere bikure nitwakurize amategeko neza bikaguma bikora kumbure tuzoshikira ikiringo tugera ku mahinguriro yavyo atuma vya biguzi vyacu vyongerekana iyo dushoboye hariya nitwovuga rero ngo tuzobanza kurondera amahinguriro kugira ngo dushobore hariya butangura ubuhugira dukuze urudandazwa rwacu rutume amahinguriro yongerekana nsubire kuvuga icarico ikawa muvuga kera twashora ikawa isanzwe batonoye banikiye igasigenda ibura ayo magunira ubu i Burundi bashira ikawa mu masashe bashira ikawa bakayitekera ikaza yatekeye ugasanga hano mba muri New York arahusanga icyayi cyangwa ikawa y'u Burundi imanitse
uyu yari ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba ambasaderi w'u Burundi muri Loni yaganiraga n'umuyobozi wa Parsem Faustin Ndikumana ari Bujumbura naho ambasaderi yaruzaniye ari i New York. Ikiganiro muri sanga mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com mu gice muri sanga. Ndabashimiye cyane mwese uko mungana, murakarama, mukomeze mugubwe na radio yanyu, mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika.